urumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ngaramutse neza ni Eugenie Mukankusi basuhuza. Turi kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mudukurikire kandi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Dutangirire ibiganiro by'iki gitondo ku makuru yerekeye abimukira bagotewe muri Libya no ku matora mu Burundi. Turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara saa 12, turabagezaho ikiganiro cyanyu cy'umuziki dususuruke. Guverinoma y'u Rwanda n'igihugu cya Libya yagiranye amasezerano y'uko u Rwanda rwakwakira bamwe mu bimukira b'Abanyafurika bagotewe muri Libya. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa araduha ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru.
Ayo makuru agaragara muri bimwe mu bitangazamakuru bitandukanye birimo iby'imbere mu gihugu byegamiye kuri leta remeza ko u Rwanda na Libya biri gukoranira bya hafi ngo bimukira babarirwa mu magana bafungiwe muri Libya bahabwa ubuhungiro mu Rwanda. Umuyobozi mukuru ushinzwe Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Diana Gitera yabwiye ikinyamakuru The New Times cyandikirwa hano mu Rwanda ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa bari mu nzira zo kwiga uko bakura bo bimukira muri Libya bakabazana mu Rwanda. Gitera yabwiye ikinyamakuru The New Times ko u Rwanda ruzakira impunzi 500 bishingiye ku bushake bwa Perezida Paul Kagame yagaragaje mu 2017. Uretse gutangariza The New Times umubare w'abimukira bagera kuri 500 bazoherezwa mu Rwanda, nta byinshi Gitera yarengejeho. Kugeza ubu ntihanagaragazwa igihe ntarengwa w'abimukira bashobora kugezwa mu Rwanda niba koko amakuru agaragara mu bitangazamakuru ariko kuri. Gitera yagaragaje kandi ko iyi gahunda yo kwakira ababari mu kaga u Rwanda ruri kuyikora ku bufasha bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe no ku nkunga iturutse mu muryango w'ibihugu by'Uburayi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku mpunzi HCR. Mu 2017 nibwo guverinoma y'u Rwanda yemeye gufasha mu gusubiza iwabo no kwakira bamwe mu bimukira baheze muri Libya, aho byagaragaye ko hari abagenda bahurira n'akaga muri icyo gihugu. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ubwo bushake bwo gufasha impunzi n'abimukira nyuma yo kumenya ko hari ibihumbi by'Abanyafurika bagera muri Libya bakabura uko bambuka inyanja ya Mediterane bagafungirwa muri Libya bajya mu bihugu byo ku mugabane w'i Burayi. Muri uwo mwaka wa 2017 nyine nibwo perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Musa Faki Mahamat yashimye ibihugu binyamuryango n'u Rwanda rurimo ku musanzu wabyo byemeye mu gutanga ibikoresho byo gucyura by'imukira b'Abanyafurika babyifuza. Icyo gihe kandi wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga Madame Louise Mushikiwabo kuri uyoboye umuryango mpuzamahanga uhuriweho n'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa, yavuze ko n'ubwo u Rwanda rudafite ubutunzi buhambaye rwiyemeje mu gutanga ubufasha mu gusubiza iwababimukira babyifuza no kwakira badashaka gusubirayo. Mu myuzo ya mbere byavugwaga ko u Rwanda rwaba rwiteguye kwakira abimukira bagera mu 300,000 binyuze mu bufasha rwemeye. Umuryango w'abibumbye urabarura bagera mu 500,000 bafungiwe muri Libya, 70% byabo ni impunzi n'abagishaka ubuhunzi, kandi benshi bari mu bahura n'ibikorwa bitandukanye by'ihohoterwa. Ijwi rya Amerika yagerageje kumenya ku buryo burambuye aho iyi gahunda yo kuzana abimukira mu Rwanda igeze. Yagerageje kuvugana n'abategetsi bo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bavuganye n'ikinyamakuru The Financial Times cyo mu Bwongereza cyatangaje inkuru bwa mbere ntibitaba. Nibwo yashatse bwana Olivier Nduhungireho, umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, yemeza ko iyi gahunda ihari koko. Gusa yavuze ko u Rwanda rutarageza igihe cyo kubitangaza. Bwana Nduhungirehe yongeyeho ko ibindi bikubiye mu masezerano u Rwanda rwashyizeho imikono na Libya bigikorwaho kandi ko igihe nikigera bazabitangaza. Aya makuru aje mu gihe hari andi makuru yumvikanye mu 2017 yavugaga ko u Rwanda rwari rwiteguye kwakira abandi bimukira bo mu bihugu bya Afurika bagombaga guturuka mu gihugu cya Israel. Kugezana n'ubu ntibiramenyekana aho byahereye. Mu bihe bitandukanye ibihumbi n'ibihumbi by'Abanyafurika bakunze kurohama mu nyanja ya Mediterane bambuka mu bihugu by'i Burayi, aho babiteza imibereho myiza. Imiryango irengera uburenganzira bwa muntu yakunze gutunga agatoki ibikorwa byo gufata ku ngufu, iyicarubozo n'ibindi bikorerwa bimukira mu gihugu cya Libya. Mu myaka isaga 20 ishize u Rwanda rwakunze kugaragaza ubushake bwo kwakira impunzi ku butaka bwarwo rwifashijwemo n'abandi baterankunga barimo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Aha cyane u Rwanda rutanga ubutaka bwubakaho inkambi z'impunzi ndetse n'ibikorwa byo kuzicungira umutekano. Kugeza ubu u Rwanda rwabaruraga impunzi zikabakaba 150,000 ku butaka bwarwo, ziri mu nkambi 6 zirimo inkambi y'impunzi y'Abanyekongo ya Gihembe iri mu majyaruguru y'u Rwanda, iya Kiziba mu burengerazuba bw'u Rwanda nayo y'Abanyekongo, iya Mahama mu burasirazuba bw'u Rwanda irimo impunzi z'Abarundi n'izindi. Hari kandi n'izindi mpunzi ku mubare muto ukabakaba 12,000 ziri mu mijyi. Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze Eric bagira ubusa ku makuru yerekeye Burundi ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu bwongeye kwemerera gukora ku mugaragaro umugambwe w'inseruka rukambye Conseil des Patriotes CDP mu magambo ahinnye. Uwo mugambwe wari uhagaritswe mu mpera z'umwaka wa 2017. Mu kiganiro umukuru wa CDP akaba n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'urunani Senarede tutavuga rumwe na Leta y'u Burundi Anise Niyonkuru yaganiriye na mugenzi wacu Diane Ninahazwe yemeza iby'iyongingo yatangajwe biciye mu rwandiko.
Twari ronse uno munsi ariko ntibyaje giturumbuka kuko twari twatumye ubuduserukira mu gihugu hagati kuko je ubundi hanze aragenda kwishuza amakete menshi twanditse ikete rero ryaje uno munsi cyadushikiriye tugiteze ntibyaje giturumbuka.
Muri iryo kete baravuga yuko hariho n'ivyo bari babasavye mwashoboye gutanga ivyo bintu mwashoboye gutanga kugira ngo babavane ko ibihano mwarimwo musubire kwemererwa gukora ni nk'ivya.
Hariho imyaka iyo myaka iheze 2014 2015 2016 abanyepolitike tukavuga mu na leta twari mu bihe bigoye abanywanyi bacu barahunga ugasanga ntidukwije inzego hagati mu gihugu hari amaraporo menshi rero tutashoboye gutanga amaraporo tutatanga uko raporo igenda ijanye n'inzego shasha natwe abantu bari bahunze tanye bagatinya yuko izina ryabo riseruka ku nzego z'umugambwe uri mu runani sinareze giriteka ugasanga barakwangira ntiwogenda rero gutanga raporo iriko amazina y'abantu banka.
Ndamubise neza muravuga ko hariho ivyegeranyo mutashobora gutanga ku mvo zibiri imvo ya mbere yuko hari abanywanyi batinya kwibona ku ntonde z'umugambwe uri muri Senared hanyuma imvo ya kabiri nayo muti hariho nabari barahunze gutyo ibitigiri ntibishobore gukwira byabo bantu basabwa kugira ngo mushobore gutanga ivyo vyegeranyo vyahinduye iki kuri uyo mugambwe n'ubu ukibarizwa muri Senared
cyahindutse ubu nababwiye yuko ibyo bipapuro badusaba ntitwazitanze hirya y'ejo twagitanze ku itariki 8 z'ukwezi kw'12 mu 2018 guhera mu 2017 rero abantu bari batangiye gutimba remera yuko bari muri Sinared kandi bari hagati mu gihugu ariko bigishushe mu 2015 2016 baratinya cyane ko baboneka ku rutonde gumugambwe uri muri Sinared.
Hamakuru abo nabo bari barahunze basubiye mu gihugu baza bakwiza ibitigiri bisabwa.
Abari barahunze baracari mu buhungiro kandi bamwe bari mu nzego za Sinared baravyemera na je ndimwo n'icegera cy'umukuru w'umugambwe kirimwo n'abari Burundi barimo batigeze bahunga kandi naco nuko inzego zakwiye rufashe abari Burundi n'abari hanze bamaze basubiye bagahera ubwoba bakavuga bati twimanze ko turi mugambo tukavuga rumwe na leta kandi uri muri Sinared giteye.
Mwasavye canke mwemerewe gusubira gukora mu gihugu c'u Burundi mu gihe mwemeje ko bariho abakiri hanze y'igihugu kandi harimo n'indongozi nibizokoroha yuko mubandanya gukorera hanze y'igihugu?
Mubisanzwe umugambo utegereza gukorera mu banyagihugu hagati mu gihugu. Ubu rero niba mwaradukurikiye muri iyi minsi turiko turavuga ingingo Sinared yafashe mu nama yaheruka yavuze iti twebwe dufite ishaka ryo kuja muri ayo matora natwe muri CDP tukaba turi umugambwe uri muri Sinared tuvuga nk'uko Sinared ivuga yuko abanywanyi bari hanze mu gihe leta yo twemerera umutekano ukwiye w'abataha n'umutekano w'abanyagihugu n'umutekano w'abanywanyi bacu ntibasubire kubahohotera byo babyiza indongozi za CDP n'abandi bari mu nzego za CDP n'abanywanyi ba CDP bari hanze bagiye gukorera i Burundi tukaja muri ayo matora tugahindura ibiri.
Aho ni muri CDP muri Senared nayo?
Muri Senared nawo nyene nuko ngira ngo mwarakurikiye ibiganiro twagize muri iyi minsi. Senared ivuga iti dufashe ingendo twerekanye ishaka ryo kuja muri ayo matora hasigaye ko leta itwemerera ko izoducungera umutekano ukwiye.
Ariko leta yo
nibindi
leta yo yarananye igiganiro icegera cambere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwa aheruka guhijwe rya America yaravuze yuko abifuza gutaha mwotaha abandi bumva hataragira vyoca mu biganiro avuga yuko iyo nzira yo bobo atari yo bari
sinzi ko mwamaje neza ivyo biganiro avuga ivyo ari vyo ngira ngo yibaza ni ko imwe vyarusha bimwe banka n'abakuru b'igihugu bakananirwa twe twagomba yuko tuvugana na leta bishobotse tukavugana tutayinze dukujyarusha bakuguruza bakatugurira inzira rucamwo ikaba atari inzira y'imitego hanyuma tugataha tutiyo turabanza gusubira gutya rusha ngo duze gutya rusha bizomare imyaka ingahe amatora dusange yaheze
mwari mutubwiye mukanya yuko ibiganiro ntimushatse kuvuga ibyarusha kuko biri kose impande zibiri ziganira zifisa aho zihurira aho zicaranye mudahuriye arusha kugawa ivyo biganiro bizobaho gute muzovugana na leta mu makete muzovugana na leta biciye
ariko na leta je navuze arusha guko uvuze arusha hariho icyo umuntu atayumva inyuma y'iryo jambo ucawumva umuhuza ucawumva ingena asubira gutegura asubira kuzibujumbura kubaraba inge icyo biyumvira agasubira kuza muri sinarede kutaraba icyo tuyumvira agasubira akazunguruka agasubira akaja kuri Museveni umwaka ukabura heze twagomba yuko hoba iyindi ngendo yo kuganira n'ingoga mugabo tuganire ibyihuta hanyuma abataha batahe
muri make rero leta y'u Burundi ikabashiraho mushatse amatora y'2020 urunani senarede rurayitabira tankomanzi
imigambwe n'abanye politike benshi bari mu runani sinarede giriteka barayita
uwo yari Anise niyo nkuru umukuru w'umugambwe inseruka rukambye CDP hakaba n'umunyamabanga nshingwabikorwa urunani senarede rutavuga rumwe na leta y'u Burundi kuri mikro ya mugenzi wacu Diane Nintazwe bagenzi bacu Eric bagira ubusa na Diane Nahazwe barakoze inshuti z'ijwi rya Amerika uyu ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Makuru tuyatanguye mu Rwanda aho kuri uyu munsi wa gatanu komisiyo y'igihugu y'amatora isozera igikorwa cyo kwakira abanyarwanda bashaka kuzohiganwa amatora y'abagize inama nshingamateka na komite nyobozi by'igisagara cya Kigali atekanijwe ku itariki ayo matora azoba ategekanijwe ku itariki ya 17 y'ukwezi k'umunani muri uyu mwaka wa 2019 ni inkuru ya Sumutakaboyi turi kumwe ngaha kuri telefone muri iki gihe mwiriwe neza Sumutakaboyi
mwiriwe neza Fede
muraho murakomeye
yego turakomeye
ayo matora agenze gute abakandida bari bangahe
ntabwo amatora ari abaza ati 14 nk'uko warumaze kubivuga ahubwo uyu munsi ni umunsi wa nyuma wa komite y'igihugu y'amatora irimo kwakira abakandida bashaka nyine kuzajya mu njyanama y'umujyi wa Kigali ari nayo bazitoramo ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali
abo bakandida babaye bangahe
ntabwo umubare barawurangiza kwemeza kuko umuntu aragenda aza akaza rimwe undi akaza ejo ntabwo barangiza kuvuga umubare kuko batararangiza gutangaza kandidatire zabo amasaha nimugoroba nibwo baba barangije gutangaza kandidatire zabo uyu munsi rero ntabwo umubare uzwi gusa abazatorwa ni batandatu bazajya mu nama njyanama y'umujyi wa Kigali abo batandatu bakaziyongerwaho batanu bazatangwa n'iteka rya minisitiri w'intebe 11 rero niyo bazatora umuyobozi w'umujyi wa Kigali kuri 14 z'ukwezi kwa munani ibi bikaba bijyanye n'impinduka yabaye mu miyoborere y'umujyi wa Kigali aho ubungubu umujyi wa Kigali ugiye kuyobora byose tukazongera kumva meya w'akarere kagasaba wenda cyangwa se kanya n'igihe gisanzwe cya Kicukiro utu turere twari dusanzwe tugira umujyi wa Kigali ubuyobozi bwose rero bukazaba bushingiye ku mujyi wa Kigali
abo bakandida batandatu bose bazoronka akanya ko kwiyamamaza imbere y'amatora ku igenekezo rya 17
17 nibwo baziyamamaza bose bazaba bafite umwanya wo kwiyamamaza hanyuma rero ko abo batandatu bazaba biyongereho babandi batanu ari maze kukubwira 11 nyuma ya saa nibo bazatoramo umuyobozi uzayobora umujyi wa Kigali n'abandi bazamwungiriza
abo bazokwiyamamaza ku giti cyabo ntibazokwiyamamaza ku migambwe barimo
oya nta migambwe umuntu wese ufite ubushobozi asabwa wese aragenda agatanga kandidatire ye nta migambwe bavuga ko umuntu ahagarariye umugambwe runaka umunyarwanda wese ufite ubushobozi kandi ubyemerewe niwe wemerewe gutanga kandidatire nta mitwe ya politiki bavuga umuntu aba aturutsemo
abantu bakurikiranye icyo gikorwa cyo kwiyandikisha muri rusange bavuga ko icyo gikorwa cyagenze gute
neza kuko umuntu araza abakozi ba komisiyo y'igihugu y'amatora barikiye barategereje umuntu agatanga kandidatire ye bakayakira hanyuma bakamwandika n'ibikorwa bitarimo n'umuvundo bw'icyo urumva ko ni umujyi wa Kigali wonyine ni ukuvuga ngo ibintu bireba
asumutandova ko telefone irimo ikibazo turagutega amatwi cyane cyane mu bandanye mukurikirana iyo nkuru turaza kubasaba mu biganiro byacu by'imbere muduhe idonido iyo nkuru urakoze yasumuta mu Burundi igihugu cy'u Japani kimenyesha ko kigiye kuvyura umugambi wo gufasha leta y'u Burundi kugwanya ingwara ziturutse kugufungura nabi mu ntara Kirundo hakoreshejwe miliyoni y'amadolari y'abanyamerika n'inkuru yateguwe n'ijwi ry'Amerika ribifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi mugiye gushikirizwa na Desire Hatungimana ari i Kigali mu Rwanda
umunyamabanga ntayigayizwa mu shikiranganje ibwamagara y'abantu nzoriroka nkuze Jean Baptiste yashikirije kuri no wa kane mu kiganiro kwa menyesha makuru ku intara ya Kirundo ari isinzikajwe n'ingwara zituruka gufungura nabi nkuko biri mu cigwa cyakozwe n'ishyirahamwe PAM rijejwe ibifungurwa ku isi ni nacyo gituma uwo mugambi wo gufasha kugwanya ingwara zituruka gufungura nabi mu ntara ya Kirundo ufashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Japani ugiye kurangurirwa muri iyo ntara y'uburaruko bw'u Burundi umunyamabanga nzoriroka nkuze Jean Baptiste
no musi n'ugukongera kubandanya umugambi warusanzwe waratanguye mugabo hanyuba wari warageze umwanya urahagarara wo kugwanya ingwara tijanye no gufungura nabi zikaba dusanzwe dufashwa n'ikigo kijejwe ifungurwa ku isi ariko biciye cyane cyane ku gihugu cy'u Buyapani kukaba rero kwari gukongera gutanguza uwo mugambi wari warahagaze kabare twibaza ko bizodufasha cyane cyane mu bushyiranganje bw'amagara abantu no kwangiza abanyanganda sida mu kugwanya izo ngwara zifatiye ku gufungura nabi
uwo mutegetsi aratanga umuco ku bijanye n'izo mfungurwa asigura nawo mugambi werekeye
bizodufasha cyane cyane mu kuzana ibifungurwa birimo ifunguro zikwiye cyane cyane ku bana bari munsi y'imyaka 5 no kuba fasoni bibungenze kugira ngo abafasoni bibungenze bashobore kwibaruka abana bakwije ibiro abana bafise amagara meza hanyuma abana nabo bari munsi y'imyaka 5 kugira ngo bashobore gukurana amagara meza gucyo bibafashe no gukura bafise ubwenge kuko iyo ufungura ifungurwa zidakwiye kandi ubwenge ntibutere imbere no mwishure usanga ari abana ivyigwa bigora cyane
Ishirahamwe PAM rijejwe ibifungurwa ku isi niryo rizoshira mu ngiro uwo mugambi wo kugwanya ingwara zituruka ku gufungura nabi mu ntara ya Kirundo uhagarariye PAM mu Burundi umufasoni Virginia Villar Arribas akavuga ko uwo mugambi uzomara amezi 11
c'est de 1 million de dollars et ça aiderait à augmenter les programmes.
Ayo mafaranga azokoreshwa mu gushamungira umugambi agera ku miliyoni w'amadolari y'abanyamerika. Uwo mugambi wereke imiryango 17 ukazorangurwa mu kiringo cy'amezi 11. Harabaye igikorwa cyo gutohoza neza kwa keneye gufashwa na buramatari yarabigizemo uruhara rukomeye. Turizeye ko hazoba karusho.
Userukira ubuyapani mu Burundi avuga ko kubona uwo mugambi wasubiriye gutangura ariko imenya ko imigenderanire hagati y'Burundi n'Ubuyapani yifashe neza ambassadeur Takayuki Miyashita akavuga ko igihugu ahagarariye cyahisemo ishyirahamwe PAM kugira rishire mu ngiro uwo mugambi kuko rikora neza ibyo gufasha abari mu ngorane
This is a very wonderful symbol of Japan.
Nijejwe agatima ningene imigenderanire yifashe hagati y'Ubuyapani n'igihugu cy'u Burundi hamwe n'ishyirahamwe PAM. Turazi ku Burundi bukenguruka uko gufashanya n'ayandi makungu. Ico rero ni cambere. Ica kabiri twahisemo PAM kugira ishire mu ngiro uyu mugambi kubera ibikora neza. Inyuma y'imyaka 10 dukorana twarabonye ko PAM ikora neza igikorwa cyo kugarukira imbabare.
Umunyamabanga ntayigayizwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida mu Burundi afise icyizere ko uwo mugambi ufashwe mu mugongo n'Ubuyapani uzobandanya ikirengo cy'amezi 11 kirangiye ibizofasha kurandurana n'imizi ingwara zituruka kugufungura nabi haba mu ntara ya Kirundo no mu zindi ntara z'igihugu
muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi y'Amerika uyu munsi naho tugiye kuvuga kandi ku ngorane iri hagati y'umugambwe FNL n'ugwaruka umugambwe uri ku butegetsi aho umustanteri wa Gihanga Leopold Ndayisaba uyu munsi yugaye ika atatanze uburenganzira bwo kugurura inyubakwa zitatu z'uyu mugambwe turi kumwe n'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Eloge Wilika neza akurikiranye inkuru Eloge mwiriwe neza
amahoro neza Frederic
murakomeye
Ego turashimye Imana.
Ego murashaka kutubwira mwe mwakwikiranye inkuru Mustanteri Ndayisaba yafashe iyo ngingo bigenze gute tubwire ukuntu byifashe.
Ego me Cedric inkuru ivuze amakuru y'u Amerika byahawe n'abari ku mugwa mukuru wa Komine Gihanga yemeza ko kuva mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu mu madurage ya kabiri ya gatatu n'iya gatanu y'iyo komine hadiritse hibonekeza guhagarara ukaba gwatewe rero n'urujya n'uruza ubw'abanywanyi ba Senere umugambwe utavuga rimwe n'ubutegetsi burongowe na gatondo rwa kigali cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka hamwe rero n'abandi banywanyi b'umugambi wa CNDD-FDD. Abo banywanyi bose b'imigambi ibiri ahanini bari bagizwe n'urwaruka rw'iyo migambwe. Rero bivugwa yuko abanywanyi b'umugambi wa Senere bari kugurura izo ngoro muri aya mabirage ingoro zaho zitatu nshasha nubwo muri aya mabirage ya kabiri ya gatatu n'iya gatanu. Mugabo urwaruka rumwe rw'umugambi wa CNDD-FDD ngo rwarahiye rurarengwa yuko izo ngoro zitugururwa mbere z'ubwo zishobora no guturirwa cyangwa zigasibanganywa. Mbere amafoto yerekanywe ku mbuga hwaniro nuko ingoro yo
ndumva telefone
ariko n'imenyetso byasutanganijwe.
Ego eloje iyo mishamirano yabaye hagati y'urugwaruka rw'iyo migambwe ibiri itandukanye yama yabaye kandi abategetsi bo muri iyo migambwe aho twovuga uri ku butegetsi CNDD-FDD eka na CNL biyamiriza ubwo bugizi bwa nabi biva kuki kugira ngo iyo mishamirano ibandane.
Icyo bidako nuko hari abantu kumbure badatahura ukwihanganiranira hagati yabo. Aha Frederic nugaruka ku madimitri ishyirwa n'icyaha cya mbere cy'umukuru w'igihugu gatonzi ndimwo ahavuga ati ku rwego rw'igihugu reka no ku banyamigambwe twese turemeza yuko abantu bategereza kwihanganiranira imbere n'umukuru w'igihugu bwiwe yatanze itegeko ko abantu bemerewe gukora politiki uko babyumva agahamagarira cyane cyane abagenzi intwaro yuko atamuntu yokwifatira mu minwe izaba inzego z'umutekano cyangwa abanywanyi biwe hariya mu mitumba no mu makomini kubatuma gukora ibidakorwa kuko agira ati iyi si ingendo ya leta kandi ntabwo byategetswe n'ubutegetsi bw'igihugu cyangwa bw'imigambwe ku rwego rw'igihugu. Wakavuga ko mu bisanzwe biva novuga ku ishyaka rirenze ritabereye ryabamwe kuko agira ati hari n'abantu bagiye batanga amaraporo ku bakuru b'imigambwe ngo yuko mu turere batumbereyemo atayindi migambwe ihari iganje imigambi imwe gusa. Akavuga ati aba bantu bategereza guhindura ingendo kuko iyi ni byo bikabyara uko kwihanganiranira.
Tugarutse kuri izo nyubakwa zitashoboye kugurwa Mustanteri Ndayisaba yoba yatanze ikiringo cyaho izo nyubakwa zosubira kugururirwa.
Oya Mustanteri Ndayisaba nta kiringo yatanze gusa yavuze ati njyewe nafashe iyi ngingo kugira ngo mbanze nzishireho icuka cituze hagati y'imigambi ibiri kuko zitokugurwa hari igicuka ngo hahave hari ingorane. Twibutse ko mu minsi iheze aho muri Gihanga nyene n'iruhande muri Manda hari izindi ngoro zari zasizwe amadira ntoki zongera zirasibanganywa nazo nyene z'umugambwe Senere nkuko arabivuze ariko ni agatorwa atarongoye Senere yarahamagariye abanywanyi biwe kutihanira canke kudatotora abandi. Hano bibutsa ko ariko nkayitwa mu Rweza mu ijoro ryo kuwa gatanu rishira uwa kane habaye naho nyine imishyamirano bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure barakubitwa n'abanywanyi ba Senere. Rero nacyo gituma wumva ko n'abategetsi bavuga bati muri igihe himije amatora habe ingendo y'ukwihanganiranira umuntu wese ashikiza icyumviro mu mutekano hamwe no kubaha ibyumviro by'abandi.
Eloge urakoze turarindiriye udehe idonido y'iyo nkuru mu makuru yacu ari imbere.
Ego me Frederic mu nkuru abanywanyi b'Amerika bayiteza mu makuru yacu ya mbere ku mugoroba.
Urakoze dukubitire mu Rwanda naho aho komite y'impunzi z'abarundi ziba ihuye mu ntara y'Amaja epfo y'u Rwanda irashima iradiyo Ijwi rya Amerika kuko ryahitishije akamo kabo mu kwezi kwa mbere uyu mwaka bigatuma abana babo baronka abagira neza babarihira amashuri abagira neza baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bumvise amarira y'izo mpunzi biciye ku iradiyo Ijwi rya Amerika mu kiganiro iwanyu mu ntara. Abarundi baba ihuye baratera akamo abandi bagira neza kabasaba gufasha abandi bana batiga kubera ubukene bw'uburyo. Ni inkuru ya Pierre Claver, ni inkuru umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Vyose vyatanguye mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ahi radio Ijwi ry'Amerika ryahe ijambo komite y'impunzi z'Abarundi ziba mu karere ka Huye mu ntara y'Amajepfo y'u Rwanda. Iyo komite yasemerera isaba ababishoboye bose ko bufasha kwiga abanyeshuri baba muri ico gice batiga kubera ubukene buri mu miryango yabo. Havuye haboneka imigwi ibiri y'abagira neza bafasha abana hafi 50 gusubira mu ishure. Bamwe muri abo bagira neza na Barundi baba muri leta ya Texas muri Amerika, bemeza ko bumvise akamo biciye ku nkuru yanyuze ku Ijwi ry'Amerika maze bahitamwo kurihira abana 8 biga mu mashuri mato mato na yisumbuye. Ubu abo bana barashimira abo bagira neza hamwe ni radio yashekanye Ijwi ryabo kure. Uyu mwigeme yabaye wa mbere mu gice cya kabiri giheze.
Ufashanye ndabwishimiye kandi twasabaga ko abadufasha batokomeza badufasha kandi natwe tuzogira ico twigezako kubera ko biramfasha kwiga. Harabandi tungana batabonye ubufasha kandi babukeneye.
Ishirahamwe ry'Abarundi rirwanya ivyumviro vy'ihonyabwoko Forum pour la mémoire vigilante n'iryo rishira mu ngiro uwo mugambi wo kwigisha abana rikongera rikabakurikirana. Abo uwo mwigeme avuga ko bataronse amahigwe yo gushikirwa nako gakemanyi utwara iryo shirahamwe FMV riserukira Abarundi baba i Texas arabizeza ko nabo bazoteba bagashikirwa. Yamara Ferdinand Iragije asaba uwo muce wa mbere kwiga bashizemo umwete. Iryo shirahamwe ryaragiye Huye kuraba uko umwimbo w'igice cya kabiri wagenze no kubatera intege muri iki gice cya gatatu cyatanguye.
Twobizeza ko bazoshikirwa mu gihe abana turiko turabafasha bovyitwaramo neza bagashimisha bariko barabafasha. Uretse ni Huye ndetse n'igihugu cyose abanyeshure badafise ubufasha bizoheza ibintu turiko turakora bikore ku mutima wa benshi hanyuma baheze bafashwe. Twanashimye cyane umwana sanzwe narihigwa amafaranga menshi gusumba abandi yashoboye kuba uwa mbere.
Ubuserukira ababyeyi bafise abana barihigwa amashuri muri uwo mugambi avuga ko aba bagira neza baje hageze kuko abana babo bari bagiye guheba amashuri. Uwo mugabo asaba n'abandi Barundi bifise babiburaya canke muri Amerika kwibuka bagenzi babo bahunze badashobora kwigisha abana.
Ababyeyi twari mu gahinda twari dushavuye kubona abana bacu batiga kubera ibi bihe twinjiyemo. None ubu twumva tunezewe cyane abana bacu natwe ko batonda ku mashuri nk'abandi. Ahubwo tukaba tunasaba mbere hariho n'abandi batashoboye gushikirwa kugira ngo biga ari benshi ntibagire ingorane z'ubuhungiro ngo bongere bagire ingorane zo kwiga. Ijwi ry'Amerika ryobikora ryofasha abavyeyi benshi rega abavyeyi benshi ubu bari mu kabonge.
Muri abo bavyeyi harimwo n'abanyarwanda bakiriye Abarundi. Ubu n'umwe muri bo
umwana yaraje nyine nemera kumubera umubyeyi nemera kumufata amateka mabi nk'uko natwe twayahozemo. Mfite abana babiri nawe rero mushyiramo ubu n'uwa gatatu. Nakangurira n'abandi bafite umutima w'urukundo bafite impuhwe bagatekereza amateka harabadufashije.
Komite serukire impunzi z'Abarundi mu karere ka Huye irashima ko igice cya gatatu cy'amashuri kigeze atamwana n'umwe yaretse kwiga kubera kubura uburyo. Yamara iyo komite ivuga ko akira abana bariko biga ku ideni barindiri umugira neza yobaseruka ko kugira ngo abarihire. Vincent Nzisabira asanzwe ajejwe gisata cindero mishiramu FMV yitaho abo bana bafashwa n'Abarundi baba i Texas nawe narashimira iradiyo yashekanye akamo kabo kure.
Mwarakoze kudutabariza ndetse n'aba baje kubera ko mwabivutse murabona ubuzima bw'ubuhunzi babugoye hajamwo ibyo kwiga navyo kubana n'amafaranga y'ishure ngaha mu Rwanda murazi ningene amashure yahazimvye. Ubu turiko turabona bamwe barafashwe nubwo impingi kiri ndende.
U Rwanda rwakiriye impunzi z'Abarundi zirenga 71 mu ntara y'Amajepfo irimo ako karere ka Huye hariyo abarenga gato 850. Pierre Claver niyo nkuru ihuye ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Claver. Nshuti mwese mukundi radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguye muri aka kanya bigaruka ingaha. Turashimiye Engineer Joe yadufashe mu ngiya bw'ivyuma hamwe na Mukbira yadufashe kwigiranya ibiganiro twabateguriye. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mukurikirana ibindi biganiro bya radio Ijwi ry'Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu mudukurikira no kuri internet kuri www.radioyacu.com. Abatwumva mwigiraho mujya mu kanya gato saa 12. Thomas Kamirindi arabageze ikiganiro cyanyu cy'umuziki dususuruke. Muri uyu mwanya rero mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbifurize mwese weekend nziza, muryoherwe n'uwo muziki, mugire ibihe byiza iwanyu no mu banyu.